ഇത് ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക. Yesu cy'America mukirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu murashobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije afise imyaka 80. Urupfu rwiwe rwatangajwe n'ishyirahamwe ryiwe Kofi Annan Foundation rikorera mu gihugu c'Ubuswisi. Iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko Annan yitavye Imana inyuma ko arwaye mu kiringo gitoyi, yamara ntaco iryo shyirahamwe ryavuze gucatumye yitaba umuremyi. Kofi Annan avuga ko yahinduye uburyo ishyirahamwe mpuzamakungu rikora. Yarahawe agashimwe kamahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2021. Yabaye umunyafurika w'umwirabure wa mbere yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yayoboye iryo shyirahamwe mu biringo bibiri by'imyaka itanu kuva mu mwaka w'1997. N'igihe kitari cyoroshe caranzwe n'ibitero vy'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu bisagara vya New York na Washington mu mwaka w'2001. N'igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Iraq mu mwaka w'2003 hamwe n'urugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu makungu. Yamara harababona ko iragi ryiwe ryatosekaye igihe yarajejwe ibikorwa byo gucungira umutekano mu ishyirahamwe ONU igihe haba ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Niriheragi yoba yasize muri rusangi na kahe karusho yoba yagiriye amakungu na cyane cyane akarere ka Afrika. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Zenon Chainzi, umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politike n'iterambere, ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Twatumiye kandi Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe ONU, akaba yakoze ku gihe cya Kofi Annan, ari mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire ndabaramukije
neza Fidel.
Ego
neza mwese.
Ego ntangurire ku mushinga ntaye Gamaliel, mwa aserukiye Burundi mu ishyirahamwe ONU mukakora ku gihe cya Kofi Annan, urufuguye mwagwakiye gute?
Murakoze bisanu ku heriteka kumbaza Kofi Annan. Umuntu asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi, kandi yaranabishimiwe akiri umukuru w'ibiro bikuru bya ONU, mukuru hagashimwe kitiriwe Nobel, afatanije n'ishyirahamwe n'ishyirahamwe rya ONU yarongoye, yaronse Prix Nobel rero kubera yakoze inyuma y'uko ingwano zatumye ico bita gerufuwade gihera, aho uruhome rwa Berere rwasambutse, hanyuma ibihugu byari mu ikoraniro ry'ama Repubulika Sovietike yari yasambutse yarakoze ibintu bitari bike, naho byari bigoye mu kurondera amahoro muri ico kiringo. Ni umuntu rero uko twumva ku isi, nanjye ndabishyigikiye, asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi.
Ego nawe mushinga ntazeno ni cyanzi mwakiriye gute urupfu rwiwe?
Urupfu rwiwe twarwakiriye urabona umuntu yashengeye yahora afise icyahanura ku isi cyangwa icyo yakoze abantu baribaza bati uyu muntu ashengeye yarameze ati utamuza akabaza waramuza ati yarameze gutya agashinga intahe none rero uyu muntu w'umunyafurika yarongoye ishyirahamwe yabanje ishyirahamwe ryose yabanje kurongora inteko za ONU zishinzwe umutekano ku isi ndakeka ko ari aho twohera hanyuma tukajabuka tugashika mu gihe yari arongoye yari umunyamabanga mukuru wa ONU ngira ngo anan twomuraba muri ibyo biringo bibiri
yego
cyane
yego reka nibyo duhere kuri icyo gihe yarajejwe ibikorwa byo gucungera umutekano nicyo gihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda hakaba nubwikanyi bukabije bwabaye mu gisagara cha Srebrenica mu karere ka Balkan aho aba Islam baba Bosniak bishwe ibihumbi 8 bishwe n'inteko z'abaserbe bo muri Bosnia Samantha Power yigeze guserukira America mu ishyirahamwe ONU yavuze ko ubwo bwikanyi bubiri bwabaye muri ibyo bice bibiri izina rya Kofi Annan rizokwibukwa mu mateka rizoba rigibukwa bifitanye isano n'ubwo bwikanyi bukabije umushinge ntahega Marie mu bivuga kwi
ati nyaka renga 25 murumva uko no bivuga ngi abantu barayuze cyane rwose haba mu bihugu byahora bitwa Yugoslavia kera byo mu itabi bya Srebrenica na Serbia na Kosovo haba ihonyabwo kujyabaye mu Rwanda zaguye kuko isi yasani takifise umurongo umwe w'ubutegekwa kuko ibihugu byiganje mu isi kime cyari cyahungabanye ikitwa URSS asigaye rero kwirondera nibaza yuko muri icyo kiringo ingwano zabaye abantu bamwe bagomba kwikukira kandi cyane mu bihugu bya Buraya byo mu buseruko byatumye haba ibintu bigoye cyane uwo muntu rero yatwara kumuhora umutekano ku isi yari mu kazi gahambaye ariko yari muri ako kazi atanga raporo ku bakuru b'iyo niho rero ntategera neza niho yasabiye ikigongwe ONU kuko muri peacekeeping yakora siwe yafata ingingo ya raporo mukuru wa ONU yari gucuruza yari na Conseil de Securite igihe rero raporo zaje ninge zasubizwe nk'ibyigwanda turi hafi raporo yo kwa Daleri yagiye ningene yagenze barayivuze cyane ngira ngo mwese muri iyi yandi zo kubitomora ngo bihere nagira mvuge rero icyo nibaza kuri Kofi Annan gihambaye kandi kimuha ingufu zikomeye ahabereye secretaire general de l'ONU Kofi Annan yavuye wenyine agenda imbere y'abanyarwanda agenda asabira ikigombe ONU aremeza yuko ONU itakoze ibikwiye kugira ihagarike izo zivuna bwoko mu Rwanda yongera asaba ku isi yose yokwemera ko yagize echec mu gusabara abanyarwanda muri icyo kiringo guhera aho rero izo ngufu ziwe ntuja gusaba ikigongwe igihugu cy'u Rwanda nibaza ko byamuhaye iteka rikomeye gusumba nihaba harabaye ikosha akaza akaryemera imbere y'abanyarwanda kugira ati ubu twarabyemeye dusigaye gufasha ingene tukuva muri ako kaga niho hari ingufu za Kofi Annan rero uca bugufi ari umukuru wa ONU akemeza ONU yuko butari ikigongwe bikemerwa niho jye mbona habaye ingufu zo gushinga ntaye kandi ko mubaha hose n'abandi ku isi abategetsi bagira amakosa ni benshi no mu bihugu byacu bakora amakosa ni benshi bagaca bugufi bagasaba ikigongwe ibihugu byabo kuko batabigiriye neza niho afite ingufu rero za politiki zihambaye bemeye ikako cyakozwe waratumye ugasaba ikigongwe hanyuma ugakosora niho muhagarara jewe
yego
ubanza bujyabaye sosina zofisi ngaha nazi kuikie mga uzi kwa tagumanya mure mure aliki ngumu mbona kuliko pia nani uko kweme lichaba kweme la kusari kigongwe kweme la kubandanya uko na nana bazi kukira ngo uubake ikomere ni wadayu uko aliki ilo gihambaye alimugu za kofi ya nani mduumba henshi mduumba mubivu
ego
kiliki yako tane na ya handi za raporga leni kachange zirguanda midansi mitawo zinshi kubi sigura chani kwa wadutewa yena kilangaruki zingawa
ego murakoze radio Ijwi ya Amerika i Washington DC tuliko tuvuga ku rupfu niragijya Kofi Annan biravugwa ko kubera ibyashitse mu Rwanda mu nyuma yaho muri cyo gihe nyene rajejwe amabanga y'uku y'ibikorwa by'inteko zijejwe gucungera umutekano za ONU yarekuriye ibitero by'ishyirahamwe OTAN ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bwiwe hari OTAN muri Bosnia mu mwaka w'1995 mwibaza umushinga ntaheze none cyahinze ko yowe yakuye icigwa kuri ivyo byabaye mu Rwanda muri icyo gihe muri Bosnia
biragoye kuko ivyo bihugu ego niko byombi Bosnia n'u Rwanda aho bihuriye nuko araba Bosnia bonyene abo babanyi barwanye bagiye kubanguranya muri Bosnia ni intambara ntiyavuye hanze yavuye mu gihugu kimwe kwa bene gihugu kimwe no mu Rwanda byabaye gutyo ariko mu byukuri ntabwo ari intambara kuko intambara ihuza imirwi ibiri yambariye intambara ifise ibirwanisho inteko zibiri zihanganye ariko ari mu Rwanda araho muri Bosnia hari abica nabicwa abicwa ntibaba bitwaje ibirwanisho baba ari imbokoboko aho niho bihuriye ivyo muri Bosnia n'ivyo mu Rwanda ariko ahandi bihuriye ubwa gatatu nuko vyahiga ubwoko hombi ubwoko jaronda ubwoko kanaka kanaka tubuhonye aho rero ivyo bintu bitatu nivyo bihuza u Rwanda vyabaye mu Rwanda vyabaye muri Bosnia ariko igituma vyabaye aho hantu habiri gushikaho ubwoko bushaka guhonya ubundi ivyo bintu biri n'imizi ya kure aho niho bidahuriye gusa ibyabaye muri Bosnia n'ibyahuriye mu Rwanda
kira mahoro murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Gabin uratwumva
eh ndabumva murakoze radio ya Amerika kumpa umwanya ngo ntange igitekerezo nitwa Gabin wandinze ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze mfite ibibazo nka bibiri nashaka kubaza kwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ni Bwana Kofi Annan watabarutse muri weekend ishize icya mbere kiragera kiti ese ni uruhe ruhare rufatika aba yaragize mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyane ko we yayoboye Loni nyuma gato ya jenoside icyo murakiye nsubizaho cyane ko nigeze kumva ku minshi ishize bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu mbere byamuvuzeho kritike zimunenga gusa ngemburi zishima kandi wenda sinzi niba zazihaye kugomba batubwira icya kabiri nabazaga nese buriya ubundi bwo yabasize iriherage muri rusange ku makimbirane agenda agaragara n'uburyo bwo kuyakemura murakoze Ijwi rya Amerika
murakoze umushinga ntaye Gamariel mwo mwishura
Ego cyane murakoze mashya ntaye Gabe ibyo yashikirije na General Vyumvise darabaye ko bizo mwatangura gutangurira ko ariko ubwa mbere najya nibutse ingene ingingo zifatwa mu yoni umuntu ashinzwe amahoro n'umutekano arabazi njya ngabo zirabaho n'umutekano abari munsi y'umukuru wa ONU ni waranka raporo yiwe twiteje ntihari abo bose bakaba bafite ico bishura ku nama nkuru y'umutekano y'isi Conseil de Sécurité ifata ingingo nk'izo ingingo rero yo kubika abasirikare bo muri osa muri Bosnia nibyo kopia nane yari ashinzwe urwo ruhara rwa peacekeeping zafatwa na Conseil de Sécurité zifatwa n'umuntu umwe ntibakuye raporo yabahaye mugabo nuko no mu Rwanda ni uko nako gituma aho yaza gusaba imbabazi yadusabye ku izina rya ONU itashoboye gukora ibikwiye ONU rero yose Conseil de Sécurité Secrétaire Général ingingo bafashe nizo za ONU ariko ibiro bishinzwe umutekano muri ONU nibyo byakunze inkuru byatanze raporo y'ingeni ibintu bigenze aha rero nibaza yuko nagira nsubiremo ni ukuri twese twibaza yuko ninde yari guhagarika icyo kiza kibi cyateye u Rwanda n'ahandi naho hasi munsi y'u Burundi byari byabaye cya gatatu nibaza yuko igihambaye ningene mu nyuma uwo mukuru wa ONU yabyifashemo nk'umushingatari ku bwanje ibyakurikiye rero muri ONU enquete zose zakurikiye zibyagenze kuri jenoside yo mu Rwanda gushika n'aho ubu igera yuko haba umunsi wo kwibuka ibonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda nuko ONU yabikurikiye ku maraporo itangwa n'abo bantu mu myaka 8-10 Kofi Annan Genihari nuko yo ONU yabandanije gukurikiza abaye mu Rwanda yarakoze neza ku bwanje gushika aho yemeza ko ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda ryabaye kandi ko isi yokora ntibisubire ntibikabe encore
murakoze
ibaza ONU yakoze kandi ari Secrétaire Général ari we mukuru wa ONU nibaza ko yafashije murakoze
tuzere ku mirongo ya telefone kandi dufise Samuel uratumva
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, irindi zina nahuri?
Ni Kwizimana Samuel ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro ni uko bwa mbere bwo no banza gusabira iyo nyakwigendera Kofi Annan Imana imakire mu bwami bwayo. Hama kandi rumva navuga ko Afurika yose cyo yifatikanya n'abanyegana mu kwibuka iyo ntwari ya Afurika kuko turaze byaranguye igihe yararongoye kujya mu ndango w'abibumbye wa ONU ubona ko ari umuntu yari umunyamahoro yashyize amahoro imbere ibihugu bitandukanye muri zirya manda zibiri yatwaye ONU ubona ko ari ibintu byinshi byahindutse ama nkaca nagira nce mbaza mbe nk'ubu uye Afurika izosubira kuronka umuko ko kuvyo na tehoje namenye ari uko namenye ko ONU mu kurongora ONU iyi migabane ine isanzwe GDC igira kurakuranwa nagira mbaze igihe Afurika izosubira gushikirirwa kugira ngo nayo uzoba ari umunyamabanga mukuru wa ONU azoba ari umunyafurika icyo mbaza nk'iyo umugabane kanaka ushikiriwe cyane cyane nk'umugabane wacu wa Afurika amakitere cyane ibintu nyamukuru bisunga kugira ngo batange umukandida iyo mugabane utanga umukandida umwe ari bo bose igihe bihugu yagize umugabane byashyigikiye
murakoze
murakoze na
ego umushinjacyaha Gamaliel nibaza ko mwakoze mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muserukira u Burundi murazi ingene rikora mwa mwishyura kuri icyo kibazo
ego cyane nibyo izo yavuze ONU irafite amateka yenyewe irondera irongora yodera urongora ONU
alo
abenshi muramba bayanura bavuga
ego harabana bavugira hafi yanyu sinzi ko mwakwigira yo
oya si wanyu
si wanyu okay mubandanye
okay nagira mvuge na nishure Samuel ubwa mbere yagize neza cyane rwose kusengera gusabira ku Mana umushinjantahe n'ukwifatanya n'igihugu cyo cyagana kugira ngo tumusabire ku mana twongere tumuvuge ibyo yakoze izabajije n'ingene batora umunyafrika muri oni amategeko ariho rotation kuvuga barakurakuranwa mu mazone yashinzwe nka Afrika, Iburaya, Asia, Amerika bita Amerika Latine hanyuma mugabo uwo muntu bashikirije aratorwa turaze nka Afrika guhera kuri Butros Gali yagize manda imwe yakurikiwe na Kofi Annan yagize manda zibiri za zitatu zabaye imboneka ari mu bwa mbere rero sindoshobora kwisigura byose muri umwanya mugabo nibaza yuko atagihindutse uko bigenda ubu hari uri w'i Buraya Mushantari Guterres nibaza yuko mu isi izokurikira abantu muri Asia canke muri Amerika Latine bazogerageza kurondera nabo ubaserukira iyo n'amateka asanzwe ariho azwi na bose ya rotation ariko araha amatora aho ya politiki iriho agira ukundi nko byabaye ku banyafurika ari batatu bakurikirana manda zitatu ibyo rero ngira ngo Afrika izomara kanya kugira gusubira gushikirwa imbere inyuma ya Guterres nibaza ko kumbura ashobora kongerwa cyangwa akaza abandi muri Asia cyangwa muri Amerika Latine izo rero ngira ngo nukurohera akanya gatoyi ariko politike y'isi uko igenda ntawimenya anawe yokenera yuko haba umukandida bishimiye bakunze aba muri Afurika bigashika ibyo rero ni inama nkuru y'umutekano n'ibihugu bijya inama bikabishinga iba ari derogasiyo mugabo
yego murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashinzwe mu mwaka w'1995 inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose ryashyizweho mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo amatati yari ku isi inyuma y'uko ingwano ya kabiri y'isi yose ihitanye abantu isinzi ikonona ibintu byinshi cyane mu karere k'i Buraya ariko umuntu yitegereje gushika ubu amatati nizo ngwano ntizahagaze nukubera iki umushingantareze none cyanze mwo kiricho mu bivuze ko
ego cyane fide ibihugu byamye mu ntambara ikinjana cya 20 cyaje ari gahebuza rimwe gahebuza kuva isi kiremwa ntivyari bwabe aho intambara ikwira ku isi yose intambara ya 14 gushika 18 mu kinjana giheze bayita intambara ya mbere y'isi yose yabaye hafi ku isi yose abantu imiliyoni zirenga 30 baratikira mu ntambara ya mbere ya 14 na 18 iyo ikwega iyikurikira ikwega ikurikira mu 1939 gushika 1945 iyo rero iza ari amayobera ayobeye byose abasirikare bapfuye muri iyo ntambara ya kabiri y'isi yose bashika 50 million ivyatikiye sinovuga ngene bingana nabo ntibabizi abo basirikare bapfuye barabasore ntibarabatama abanyaburaya baracisa uruti rw'umugongo harya mu myaka itarenga 50 mu Buraya bonye n'abanyaburaya bateye intambara zibiri atanumwe itashikiriye yitwa umunyaburaya natoyi iya kabiri izaragakura iterwa n'abanyaburaya batera abandi banyaburaya bandukiza isi yose ni wacu mu Burundi harya mu Rwanda twarashikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose eheraba mu ntambara ya kabiri y'isi yose inka zarahahoneye zigenda kubagwa zibagirwa abasirikare aha abantu bakuze gato baribuka umugirigi yitwa Taso niwe mugirigi yarangura inka zo kubaga kugira ngo abasirikare b'abanyamahanga nta murundi yari umusirikare icyo gihe kugira ngo abasirikare baronke icyo barya. Abarundi barashikiriwe kubera ko bategerezwa kwikorera ibirwanisho n'ibifungurwa by'abaja kurwana naho batarwaniye hari iwacu harya. Bategerejwe kuva mu Burundi no mu Rwanda, baratuga mu Buganda, bararenga Ethiopia gushika no muri Misiri.
Yego, muciye muri magufi
abanyaburaya barakenyaguritse, hanyuma harya bagize bati reka turuhuke gatoya. Biza rero noneho biviwabo intambara zirimuka ziza muri Afrika, rero zirakindaro muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika y'Epfo, intambara zirakindaro zihagarikiwe zakijwe n'abanyaburaya. Hanyuma ubu biriko biracureha ku isi yose kuko abantu bararushe bagira baruhuke, kiretse nihagira ikindi cyaduka kigatera iyindi ntambara ya gatatu y'isi yose. Ntawe yifuza iragahumirwa.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika. Iryo shyirahamwe ONU ntirikora gusa mu gisata cya politike n'umutekano, rirakora no mu bindi bisata rivyo gufasha abanyagihugu. Mwitegereje muri ivyo bisata bindi naho twabonye muri politike no mu byerekeye umutekano rishobora kuba ritashoboye guhamika intambara ziri ku isi, ariko kubiza bindi bisata hari uruhara ruboneka iryo shyirahamwe ryakoze, mushobora kubiducira ku mayange umushingahantu ya Gamariye?
Kibazo kigoye, sinzi ko ndabishobora, ariko muri ico kiringo umushingahantu Kofi Annan yarongoye ONU yaritayeho cyane rwose, nkuko tubivuze amahoro ku isi twabivuze bitari bike ibyo mu Yugoslavi izerekeye iwacu nuko twavuze twaje mu Rwanda gusa, ariko ibyabaye i Burundi amahoro yarusha nibaza ko yashitse kuko Kofi Annan yararongoye ni muri icyo kiringo yategereye ko kuganira kumvikana akatumikira abafasha bakerebutse Nyerere na Mandela nabo akaza agatuma agasinya nawe nyene ku izina rya ONU isinano rya Arusha, nibaza ko yafaye cyane rwose kugira abandi batikire icyo kiringo cy'amahoro. Hanyuma bituma impunzi zari Burundi kuva 1965 gushika ubu 1993 basobeye gutaha amahoro bagasubira iwabo i Burundi bagasubira kubaka igihugu hamwe n'abandi. Naho bitugwaye ubu amahoro ya Arusha yatumye impunzi zitarigeze zitahuka amahoro, nacyo gituma nibaza yuko twoshimira Kofi Annan ko yarongoye ONU muri icyo kiringo naritemwe hoho, ingene yafashije kurongora ibiganiro bya Arusha n'ingene yashyigikiye amahoro, nibaza yuko twabimushimira. I Burundi ibyo muri ONU yakoze ibitari bike, yarahinduye ibyerekeye abakozi muri ONU byinshi byarahindutse, yarafashije cyane cyane mu by'amagara y'abantu muri icyo kiringo ciwe iwe yabikora mugabo yabikoresha n'ibisata bimuha raporo kuri we izerekeye amagara y'abantu mu isi yarakindikiwe cyane rwose, izerekeye inyigisho n'indero mu bihugu yarakindikiwe cyane rwose. Nibaza yuko uko tubona bandika muri ibi muri ino minsi benshi zitwere gusa basigura yuko ikiringo yamaze cyatumye ONU itera imbere mu buryo iringanijwe, byatumye ingene bitaye amahoro ku isi bibandanya cyane cyane iterambere amagara y'abantu indero y'abantu. Nibaza yuko ikiza cya sida n'ikiza cya Ebola ingene byagwanijwe ONU yarafashije cyane rwose, n'ubu iracyafasha muri icyo kiringo yarumviwe n'amakungu aramufasha iyo yabikoze wenyine. Ibihugu bihanga by'ibihanganye ku isi byarakurikiye umurongo atanze, birafasha cyane mu isi kwizo zotera imbere naho bigikenewe ko tubandanya kuko tuzobandanya tubandanya kuko abantu baguma bahinduka biyongera.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. John aduteye akamo. John uratwumva? John
Karame, ndabumva.
Yego, tubwire irindi zina naho hamagaye uri.
Ni John nk'isanzwe, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego, ufise icyumviro cyangwa ikibazo?
No, ya ni igitekerezo nani natakaga ku murage bwana Kofi Annan asize.
Yego.
Kofi Annan ubu numurebye mu bihe yaziyemo igihe isi yose wabonaga isa naho iri mu mwiryane, kuko nibwo harimo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasaga nk'izivaho, ndetse ariko mu karere kacu nko muri Afurika nta kintu kirimo wabonaga yahinduyeho, ko n'ubundi n'ubu uko byari bimeze niko bikimeze. By'umwihariko nko mu Rwanda ntacyo yakoze habe n'ijwi rye ryumvikanye nibura agira icyo avuga ku byari byabaye, ku byabaga mu Rwanda, kandi nawe yari abizi afite n'ubwo bubasha. Nubwo wenda atari buhagurutse igitekerezo ngo gihite gikorwa, ariko nibura yari butange n'igitekerezo kikumvikana ko yagize icyo agaya anenga ku byarimo biba, kandi yari afite ayo makuru. Kandi wongera kumureba ku muri icyo gihe n'ubundi yari umunyamabanga, hari ibintu byinshi byabaga muri Afurika ariko ntagira ijambo ryihuse abivugaho, yari abifitiye ubwo bubasha nubwo atari we wagombaga gufata icyemezo giheruka. Ariko mu by'ukuri nanone Kofi Annan ntago wavuga gusa ibitaragenze neza kuri we, ahubwo hari n'ibindi byagenze neza. Bwana Kofi Annan mu gihe yari ariho mu buzima yaba yayoboraga ONU, yagiye afasha cyane mu bihugu byabaga bifitemo umwiryane. Murabona yagize uruhare cyane mu nshingwa ry'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwakurikiranaga abakoze jenoside mu Rwanda. Mwaramubonye cyane mu byabaye muri Kenya muri 2007. Kofi Annan wamubona mu bindi byinshi byiza, ariko cyane cyane twebwe nk'abantu bari mu Rwanda babonye ibyabaye mu Rwanda, ntago yigeze avayo nijwi nk'umunyafurika, nk'umuntu wari ubabajwe na Afurika, kandi niwe isi Afurika yarebaga muri icyo gihe. Nibura ngo avayo nijwi iriki ngo agire icyo avuga, yiyamiye kandi agaye cyane ibyakorwaga. Gusa yabaye yaracecetse akoresha ingano ze nk'uko zari ziri, ntacyo yakozeho muri icyo gihe cyakora aza gushimirwa nyuma y'uko yagize uruhare cyane mu ishingwa ry'urukiko mpuzamahanga.
Murakoze cyane, turagushimiye John. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku rupfu n'iragi rya Kofi Annan yigeze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu mwaka w'2012 Nelson Mandela yahoze ayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati ku isi, yarashyizeho umugwi w'inararibonye zigizwe n'abategetsi n'abanzura abategetsi muri Afurika. Uwo mugwi ukaba wari uyobowe na Kofi Annan. Ku bwanyu mubona uwo mugwi wakoze ibiki, uri gukora ibiki, n'akahe kamaro uri kuragira umuntu abyitegereje, na cyane cyane mu bijyanye n'amatati muri Afurika mu nshinga ntahe zeno?
Ivyo uwo mugwi washizweho na Mandela hanyuma na Kofi Annan yarimwo, jewe ndiyumvira ko utaboneka utumvikana mu ntajwi riseruka risamirana ritera kamo rihanura ryamira numva, kandi ndiyumvira ko icyiyumviro cyabaye cyiza, ariko nk'uko bishika kenshi muri Afurika, n'usemerera asemerera ku bantu batari bo, kuko abumva ko kaje kuba katewe nabo baba ariko baramara abantu, umara abantu nawe ntiyumva. niko urya makoma urya makoma nawe ntiyumva kandi nabonye babari ko bararya makoma ntiyumva ntindabona maze rero kugira ngo ako kajwi gashike kwari gushikirizwa abagowe abazahajwe abari ko barahigwa abari ko barangazwa abari mu bukene abo o nibo bari gushikirizwa iryo jwi bati nyabura nyabura mwabantu mutegeka Afrika ehe ibihugu byanyu birahumiwe ehe ibihugu byanyu bibandanye bizama abandi bari ko baraduga mwebwe muja mu ntambara mwebwe muja mu busuma mwebwe muja mu gusahura ibihugu byanyu kandi ubundi kizira gusahura ikigega cyawe wewe urabona umuntu w'umugaba afite ikigega agahengera bugorovye akaja muri cya kigega akagisahura akagenda akagurisha mu mbisho umugore atabizi urabona umuntu agira ibyo abategetsi rero benshi muri Afrika nuko bameze maze rero uwo murwi abo bantu niyo uraruravuga ntibumva ntibabona ababiraba nabo ntibashikirwa nayo niyo nkuru niyo mpanuro yo bitanzwe n'uwo murwi
yego
naho rero ni ibintu vya Afrika bigoreye
yego
imirwi iriho imwe nguwo ariko kugira ngo izishikire bene vyo abo biraba inzu y'umwana
nashaka ya gukosora uwo mugwi ntugizwe n'aba n'inararibonye gusaza muri Afrika n'inzo mu bindi bice byo kwisi ariko biravugwa ko Kofi Annan mugihe ariwe ayoboye uwo mugwi wizo nararibonye yoba yarafashije mu mwaka w'ibihumbi inyuma y'amatora yabaye muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2008 aho habaye uruhagarara n'ubwicanyi inyuma yayo matora akavuga ko yafashije guhuza Raila Odinga n'uruhande rwa leta icyo gihe inyuma yuko habaye ubwo bwicanyi umushinga ntahega Mariel uretse ibyo hari kindi uwo mubona wakoze cyanke Kofi Annan userukira ikintu yo barayafashije mu gutorera matati muri Afrika no mu bindi bice
nagira se ko mu bwiza global elder ruvuga abina naribonye ubyisi na kunyagira babwire bamwe barimo simvuga bose nabona ukwibuka harimo Nelson Mandela yawutanguye na Kofi Annan harundi mutibuka yahore perezida wa Finland Matias Kisari nibaza ko nubu mu gihugu ciwe hariho fondasiyo yashinze ifasha gose abanyafrika n'abarundi muhamu b'inama zigera kubera Helsinki hariho Bakimun yahora mukuru wa ONU hari uwita Abrahim yo muri Algeria novuga Jimmy Carter muri Amerika Desmond Tutu chanke Fernando Henrique Cardoso wo muri Brazil n'abandi binararibonye batwaye ibihugu byabo neza baza guhanura nibaza ku icyo kintu gihambaye amakungu yose abona ko abahoze batwaye ibihugu byabo bakabitwara neza bagakukuruka neza bo bandanya bakina bagira bafata amakungu gutegera ibibazo by'isi ni ibintu bihambaye nibaza ico ituma ari cyeka cyane rwose aho Mandela ashengereye bashinze Kofi Annan kurongora uwo murwi n'ubu yaraki urongoye izo rero baraboneka ku isi cyane nuko batavugira hejuru mu mafondasiyo bashinze izo negosiyasiyo mwumva ziba muravye bajya bazita bamusanga hari igishitutu cyabo twavuga nk'ibi uyu Jimmy Carter muri Amerika mu kintu gita habitat mwaracumvise cyafasha abantu kubakira amazu mu gihe cyarakoze n'i Burundi kera ariko niwe yakirongoye ngaha muri Amerika kigafasha muri Afrika n'ahandi abo rero ntibavugira hejuru n'abantu bitonze ONU yikorako kugira bahanure iyo hari bigoye barabikora rero ize yakoze muri Kenya byabaye igitangaza yarabumvikanishije gusiga amahoro agaruka bagasura amatora kugira ngo irage ryasizeho yariyo ryatumye n'ubu aho Raila Odinga n'umukuru w'ubu Kenya atabariho bashobora gusubizanya hamwe mwarababonye bavuga mu makungu ko bashubije hamwe imbere y'abakungu imbere ya Kereziya ibyo byose ni ingaruka nziza impanuro Kofi Annan yatanze muri ico gihugu ntibagibagiye marayibonye mu minsi yeze amatora yabo yaragoye ariko barayivuye mu mahoro n'ahandi byogenda gutyo amatora ya mama matati igihambaye n'ukuyavamo mu mahoro
yego
niyo mpanuro mbona aba bantu bakora n'ubu baracyariho baracyakora baguma bakora badakongeramo n'abandi kugira ngo isi yagize neza gushinga uwo mugwi ugumuhanura utabone kutari imbere ariko uhanura abarongoye ibihugu kwinyaza neza Kofi Annan yateye iryo teka kandi asandaza kirongoye n'iteka kuri we n'iteka kuri Afurika n'iteka kuri Ghana
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone aho Sabato aduteye akama Sabato uratwumva
abumva neza radio y'ijwi rya Amerika
irindi zina nahuri
nitwa Uwimana kunda Israeli ariko bakunda kunyita Sabato w'Inyagatovu nkaba ndahantu bita mu Rusenyi ni mu Kanyagatovu umurenge wa Mubuga Ikarongi hano mu burengerazuba bw'u Rwanda
mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
ariko ndaza gushyiramo n'ikibazo
yego
nza kubaza umushinga na heze
muduge ku jambo
yego bo nange nkuko John uri Kayonza yarabivuze mu kanya ndashaka kugaragaza yuko ashyigikiye Kofi Annan kubyabaye mu Rwanda kuko yari umunyamabanga wungirije wa Loni ntabwo yigeze agira uruhare mu kurengera abatutsi bishwaga kuri jenoside kandi yarafite ubwo bushobozi nubwo atari umuyobozi wa Loni muri icyo gihe ariko nk'uwungirije hari sinyatire yagombaga gusinya ku byemezo byafashwe n'umunyamabanga mukuru icyo yangaga byagombaga gutuma kitaba icyo yemeraga byagombaga gutuma kiba abamunenga cyane rikomeye ku myitwarire ye yagize yagaragaje muri icyo gihe cya jenoside ariko nanone nk'icyo nashaka kuvuga cyane hari abantu bajya bagira batajya bagira ubutwari bwo gusaba imbabazi hari imiryango mpuzamahanga yari ikomeye icyo gitagize kibutswe rwo gusaba imbabazi ku byabereye mu Rwanda kandi yaragize n'uruhare mu byabaye cyangwa itaratabaye ariko we yaratinyutse umuntu wari uri mu muryango w'abibumbye icyo gihe aratinyuka asaba imbabazi bigaragaza guca bugufi abandi bayobozi benshi batigeze bagira uziko hari nk'uruhare abafaransa bagize mu byabaye mu Rwanda n'ibindi bihugu byari bifite ijambo muri icyo gihe bitigeze bisaba na gato imbabazi ariko Kofi Annan yaratigeze asaba abanyarwanda imbabazi ku byabaye mu Rwanda icyo kintu nkaba kigushimira cyane bikwiye ku mutima ku kabazo nashaka kubaza umushinga ntahe ese nubwo yendi byabaye mu Rwanda byabaye ari ikibazo gikomeye cyane bikagira n'ingaruka ku muryango mpuzamahanga ariko hari abantu bagiye bakora ibikorwa runaka bakiriho ubu ngubu bikaba ntibivugwe ariko bakagaragazwa nk'intwari cyangwa kirigwari ariko bamaze kwitaba Imana batakiriho badashobora kwisobanura ndabaza kubera iki usanga iki icyaha umuntu yakoze cyangwa ikizakoze bivugwa ariko amaze kwigendera ariko amaze kwitaba Imana nyamara ntibivugwe akiriho nk'umushinga ntahe abona ari ukubera iki umuntu avugwa ariko atakiriho murakoze ni Sabato wo mu karere ka Karongi hano mu murenge wa Mubuga Ikarongi Imana iba umugisha radio yacu dukunda
murakoze cyane mu mwishyure Zenoni cyanze
avuze ati mbega ni kuki ubu abantu benshi bavuga bati umushinga ntahe Kofi Annan yashengeye ubu akaba ariho bamuvuga imbere yuko ashengera atawara kimwibuka hari bituma ikenshi muzobibona abantu barakora ibintu bikomeye ari mu muryango ari mu gihugu ari mu mashyirahamwe abantu bagahengera bagiye kumushingura hariya kumpanda bati uyu muntu yari gitangaza batehera ibintu yakoze mugatangara uyu ni wa muntu ejo twari kumwe naho rangira ngo ni umuntu asazwe none yakoze ibitangaza abantu barataka barashima umuntu iyo yikebanuye rero ndaza umuntu yigeze kuvuga ati jewe nzovuga neza umuntu atarapfa sinzo muvuga umunsi nzo bampagaze hejuru y'icyobo nzo muvuga kiriho ivyo nivyo totegerejwe gukora tukavuga umuntu akiriho ariko kubera ko dutinya urupfu natwe tumuvuga yashenge ngira ngo nubwo batuba dufise gira mahoro
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC abantu benshi nkababa mu bice aho hari intambara ku isi baribaza igituma ishyirahamwe ONU ridashiduka ngo rize buno nyene rigerageze gusukamwo mabisi twako turavuga nk'ubwo bwicanyi bukabije nk'ihonyabwo byabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ubwicanyi bukabije bwo muri Srebrenica umuntu mu mwaka w'1995 ariko umuntu akibagira uravye nk'ibihugu by'ibihangange bigize iyo shirahamwe n'ivyo bifisemo igihagararo kinini bitanga intererano nyinshi mu shirahamwe ONU ugasanga bifise inyungu zitandukanye ivyo bigatuma iyo shirahamwe ridashobora gukora neza nkawe mushinga ntahega Marier wakoze muri iyo shirahamwe serukira Burundi uzingene rikora woshora gusigurira abantu gute bibaza igituma ishirahamwe ONU habaye matati ridacariza buno nyene
murakoze sintegereye neza ingene ONU yokishiduka buno nyene kuko naho biteye abantu barazazanirwa ntibatabare n'ingoga ndabizi watu i Burundi duhereye mu 2023 umukuru w'ibihugu agandaguwe hanyuma mu gihugu hagandagura abandi bantu bamwibicira guhorwa umukuru w'igihugu ONU kugira ibitegere ifata umwanya kubitegere rero intambara iteye ahantu mugi wacu nagombye gufata iwacu n'impaka kubera icyo abantu baho batabisiguye neza ngo babone ko bari mu kiza batabaze biragoye kubatabara kuko ntibaba ariko barigwanira ONU rero ibanza gushishoza gutohoza bigenze gutya nico dutuma yikora ku yandi mashyirahamwe nk'ubu iwacu i Burundi yikora kuri East African Community kuko ari bo babanyi kumbuye bo byumva gusumba boshobora kubasigurira icyo kintu cyabaye muri icyo gihugu babanza kwikora kuri abo babanyi kugira bumve neza icyabaye n'ibiri kuko irazana uburyo iha abo babanyi kugira bumvira bari mu ntambara ONU rero nihiri n'ubu aho intambara itanguye ONU yikora kubari hafi babitegera kugira bayisigurire ingene yoshobora gutabara nicyo gituma biteba rero ariko si uko atari ibiri kimenyamenya n'i Burundi n'ubu niyifasha EAC kugira ifashe gutegera iby'i Burundi hanyuma ibyuze muri OUA ibonye abo bantu bose bategereye cyanke icyo bayihanuye niho ifata ingingo kuko yagiye inama nabo basangiye urugamba rwo gutabara aho hantu nibaza rero ko idashobora kutayitaba uwo munsi kuko ntibayiteguza hari naho bayinyegeza hari naho bayibesha igihe cya jenoside yo mu Rwanda ushika bakita abantu hariho umuntu avuga muri ONU ko ari amahoro mu Rwanda atakigoye ibyo rero murumva ivuga ibya kera gusa igihugu cyose kiba giserukiye muri ONU muri icyo kiringo hari biteye ugiserukira aya mayibaza yuko kumbure babicungereye neza akavuga ko ibyabo babibona naho biriko birayangara n'ubu rero twokwa amatwikebuka ingene dusigura aho tugwaye turahanyegeza tugomba ko badutabara twahanyegeje icyo rero ntigishoboka nico gituma rero ONU ibanza kwisunga abandi bari hafi yaho hateye iyo ntambara ye narakoreye muri Cote d'Ivoire aho haterwa mu 2000 abantu bo muri CEDEAO inteko za CEDEAO nizo ONU yatumye gutabara muri Cote d'Ivoire bwa mbere imbere y'uko haza abahoje kuko aribo babana aribo bategera ibyo bintu n'ingoga ONU rero ikora n'andi mashyirahamwe yose ku isi ishobora gushisimba ngo ibishobore ntibyoshoboka ni ukubitegera hanyuma ingingo ifata muri ONU rero umuntu azifata zifatwa n'ibihugu muri konsese sekiza 15 ariko bifatira no kubye ibindi bihugu byiyumvira bivugira mu nama kugira ngo barabe yuko bahuza n'ibindi bihugu ngende batabara ahantu izi komantegereye
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Paul araduhamagaye Jean Paul watumva
winda bumva cyane
irindi zina naho muri
baramwizigiye nkabandi mu cyito cya rugomba
yego mufise ikibazo canke icyumvira muterera
cyo ndaterera
yego
cyewe no fata Kofi Annan nk'intwaro umunyafrika asubwenge ngasaba nyene abategetsi ba Afrika ko bomigira ko bashitse ku butegetsi bakabona yuko abatwagwa babo aribo babashyizeho bakigiraho nk'uko Kofi Annan yabigenjeje nkatana nk'akarorero nko ku masezerano ya Arusha ngene yagizemo uruhara runininya cyane rurenze Kofi Annan yerekana yuko yari umushingantahe w'ijambo adatamikwa kandi adatwarira ku giture Johnson aba aho umutegetsi wawe wese umunya wa Afrika yuko wosomera abo batwara uhanahana ubutegetsi nk'uko Kofi Annan yabigenjeje nk'umunyafrika yagiye kurongora inama uri yaoni twumva yuko bavuga yuko ngo ni ngitwagwa na NPN ngo bijya bihugu bifise nibaza yuko Ghana atari ko yari teye imbere cyane gusika yaho uwo mpango aje gutwara ishyira mpuzamakungu jewe icyo nosaba cyane cyane urwaruka nka jewe ko twumwigira ko kusaba ahubwo yuko byihuta uwo mushyira muri ikwari novuga y'u Burundi ahubwo ya Afurika bakarabiraho akarero umugabo w'intwari ameze nka ba Mandela bagwa Gasore barumwumba n'abandi abenshi barakunda kuvuga yuko ngo umuntu bamushimagiza ruko apfuye yewe niko ndabibona umuntu ashimagizwa ko kubyo yakoze uzoba warishe abantu ibintu bihumbi n'ibihumbi ngo tugushimagize ngo tugutere amashugwe
murakoze
umwe mu wese agerwa ko cyo yaba yarakoze
murakoze cyane mwitegereje twavuze ibyo ishyirahamwe ONU ryakoze aho rifise amahinyu ngo nta nyamba itagira gahonzi mwitegereje muri rusangi kuba ishyirahamwe ONU ririho byarafashije byarageze ibyo bifasha kandi rizobandanya rifasha naho ritazoshobora gukuraho intambara n'amatati yose ari ku isi kuba ririho bisekarusho kuruta uko ritoba ririho umushinga ntaze no
twagize imana inyuma intambara ya kabiri y'isi yose ibihugu byose byaciye byihuta byafashe iya mbere gushinga ishyirahamwe rihanura ryamira niryo kandi ubiravye byarakoze kuko mu Buraya byarahwamye rwose intambara iracureha rwose kugeza n'ubu nta munyabura yashamiranye n'uwundi kugezaho bashaka gushyira mu mahembe intambara zabaye hagati ya 45 gushika ubu zabaye ahandi hakurya ya Buraya kenshi zitewe n'abanyaburaya mugabo nta kasubye gukacira iwabo niwacu ubu biraboneka biragaragara icyo gisata kiterekeye isi yose gihwanya ibihugu by'isi yose ndetse uwikukiye arihuta kuja muri ONU ngo yaba ari gicibwa atagiye muri ONU ndetse umuntu wese agira ati nje kubona idarapo ryanje rihungabana hamwe na yandi nubwa mbere kuvisikiremwa ibihugu byose biriho icyo gihe bijya hamwe bikayaga bigahana ijambo bigafata ingingo bikayikurikiza ariko mumenye ntibishoboka ko ibihugu byaba byarikukiye ngo biheze bihindukire byemere kuja mu kwaha kw'ibindi aho hari akantu kahazi kandi ako nikazohava hari abantu biganza hari n'abandi bato hari n'abandi bagufi hari n'abandi bafise igiti harabitwaje abiri harabitwaje rimwe abantu n'ibihugu ntibingana isi rero ubu ndabona ko iri kwiragana aho ONU izogenda igira gakiro izogenda igira kamaro nihuriro gahuza miryango gahuza bihugu gahuza bwoko gahuza mahanga ni kintu cyiza rwose kandi murabona ubu bariko barihutira kugabanya amatati hagati y'ibihugu ngo bongereze uburyo bwo gushira mu iterambere ry'ibihugu amagara indero n'ibindi aha turi mu nzira nziza isi iri mu nzira nziza hazosigara inyuma gusa abagomba gusigara inyuma abanyafurika mbona ariko nabo bazotinda bikubita agashi ndabona karorero keza ariko karaboneka aho abanyafurika ubu bagira bati bwa bundi hari ibihugu kandi bitagira uburyo kandi bidafise n'imihora kuyibahari
yego
bishobora gutera imbere
yego
iryo ni ntabwo ikomeye jewe niyumvira ko ari byiza gira amahoro n'umugisha
murakoze namwe mushinganahega Marie muhavuga iki ishyirahamwe kuba ririho birafite akarusho kurushita uko ritoba ririho naho ritashobe gutorera inyishu amatati yose ari ku isi no muri iki gihe
mu kirundi baca umugani ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ONU ni ikirezi dufite kandi cyaje kugira ngo kibungabunga amahoro ku isi nyuma y'intambara ya kabiri yo ku isi yishe miliyoni na miliyoni z'abantu mbere yamenyeho nyabwoko ry'abayahudi baci bishwe miliyoni zirenga zitandatu hanyuma rero ibihugu byatsinze intambara muri icyo kiringo niho byagiye bati dushinge ONU kuri aka kabi nikaje gasubiye ONU rero ibanga ryayo rya mbere ni ukubungabunga amahoro ku isi nicyo gituma ONU ari ifite n'ibanga ryo kwemerera igihugu cyikukiye ko cyikukiye muri bwa kera igituma twagiye muri ONU gusaba independence nuko imbere yaho twatwaga n'ababirigi ku izina rya ONU nicyo gituma rero n'ubu hakiri uduhugu tutari duke tutitere tukivuga muri ONU uwo wose ntabikurikira rero agiye ati nanje nje mu bagabo nje mu bandi nicyo gituma bihutira kuja muri ONU ONU rero ni nkenerwa naho yohinduka izina hazo ikindi nkenerwa gihuza ibihugu byose ubu rero nibaza yuko ONU ari ikintu ari ikirezi gifasha abantu naho bigoye naho abantu haba intambara hose itarihoho wokura bagaheza nibaza rero yuko ONU aha ifasha ibindi bihugu guteranya amafaranga yo kuraba amagara y'abantu mu isi
ego
guteranya amafaranga yo kuraba ingene indero mu isi yotera imbere
duheraheze
tunga yotera imbere niho bahuriye ni wawuzi ntahe niho kunama
murakoze
Murakoze.
Murakoze cyane ya umushinga ntaheze none cyayenze muhinga mpanuzo jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politike n'iterambere ari Toronto muri Canada na Gamariye ndaruzani yigeze kuba ambassador ugiye guca Burundi mu ishyirahamwe ONU akaba yahakoze kugira cya Kofi Annan aba i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twariko tuvuga ku iragi n'urupfu rwa Kofi Annan turabashimiye mwese mwaduteze amatwi na mwashobora guhamagara mugashikiriza ibyiyumviro mukabaza n'ibibazo namwe mwakurikiranye ikiganiro muri sanga mugire ibihe byiza
Dushimire Fidele Nyangabo hejeje kudushikiza kiganiro muri